ndiyo kubwayo
François Kimana ari mu buhinga bw'ivyuma ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo radio isanganiro kaze murano makuru mu kirundi duhera kuri zimwe mu ngingo nkuru ziyagize gungabanya ubutunzi bw'igihugu hamwe no guhakwa kugandagura abantu nivyo vyaha parke ikukira sentare subiramwe imanza ya bururi yagirize intwaza ngabo mu gipolisi Colonel Moïse Arakaza yafatiwe mu gisagara cha Bujumbura kuwa gatatu w'indwi iheze akaba yagirizwa urudandazwa rw'igitoro cha Magendo bapfungiwe mu ibohero rya Bururi kuva ku mugoroba uyu wa mbere ngo nta rugendo rurerure abarundi banyazwe amatongo n'andi matungo mu bwicanyi bwashikiye abarundi mu bihe bitandukanye bazosubira kugira baje kwitura umugwi severe ujeje ukuri no kunywanisha Pierre Claver Ndayicari yawurongoye akaba yamenyesheje kuri wa kabiri ngozi ko mu ntara zose ubu hariyo ababaserukira arasaba kuronswa amatongo boza bararimamwo abona abanyagihugu bimuwe n'umusozi wururutse mu gacimbiri gabaniro kari muri komine Muhuta ubuzima aho babaye ngo nibworoshe kuko babeshejweho no gucingero ku munsi mukanya muca mukurikira no makuru mwidonito
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasubiye kubaramutsa hazindutse hatogwa mu gitondo cy'uyu wa kabiri ikiziga cy'umugabo hafi y'inyubako z'ishure ryisumbuye rise kominare Nyabikere uwo yishwe akaba yamenyekanye ko ari uwo ngaho nyene ku mutumba ngugo musitaneri wa komine Shombo havuga ko uyo yoba yishwe n'abantu bagomba kumwiba amafaranga ngo yari yagurishije inka mu gihe hari haherutse kwicwa undi muntu wundi kandi barabura irengero ryiwe bompi muri indwi iheze musitaneri wa komine Shombo ariyamiriza ubwo bwicanyi agasaba abanyagihugu kutihanira nuko boza baritura inzego ngo zibatunganirize n'inkuru tubaza Blaise Pascal Kararumiye
uwo yatowe ikiziga mu gitondo cy'uwa wa kabiri yarazwi ku izina yanjye ndabanka Merkiade wo ku mutumba ngugo zone Nyabikere ikiziga cyari hafi y'ibarabara hafi y'inyubako z'ishuri gisumbuye rya rise kominare Nyabikere standere wa komine Shombo intara ya Gitega avuga ko uwo mugabo w'imyaka 50 yishwe anizwe aranakomeretswa umutwe ati abantu bikeka ko yoba yishwe n'abantu bataramenyekana bagomba kumwiba amafaranga yari yagurishije inka yiwe bibaza ko ayo mafaranga ayafise mu mifuko y'impuzu nkuko musitanteri Ndayikengurukiye Renova abishikiriza imbwiye no mu ndwi iheze hari uwundi muntu yishwe wa gatandatu ku mutumba wa Kiyange zone Nyarurambi muri iyo komine ya Shombo bamwe bakavuga ko yari umusuma uwundi nawe akaba yarabuzwe irengerero aho Nyabikere mu ndwi iheze kuva igenekerezo rya 13 musitanteri wa komine Shombo yiyamiriza iyo ngeso yo kwihanira uwo yabuzwe irengerero inyuma yaho abapolisi ba Nyabikere bamukubitiye musantere ashikiriza ko amatohoza akibandanya ngo ndi mu minwe Daniele ashobore kuboneka yapfuye canke akiri muzima agasaba ko abanyagihugu ba komine ya Shombo boreka kuza barihanira ahubwo bakaza baritura inzego zibijejwe Karusi Kararumiye Blaise Pascal ku bwa radio Isanganiro
Intwaza ngabo mu gipolisi Colonel Moïse Arakaza yafatiwe mu gisagara cha Bujumbura kuwa gatatu heze yagirizwa urudandazwa rw'igitoro cha Magendo hafungiwe mu ibohero rya Bururi kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere hari mu minwe ya parki kukira sentare isubiramo imanza ya Bururi ikaba imwagiriza ivyaha bibiri ico guhungabanya ubutunzi bw'igihugu hamwe n'ico guhakwa kugandagura abantu nk'uko amakuru ava muri iyo parke abivuga n'inkuru tubaza Zeno Nzambimana
Iyo ntwaza ngo mu gipolisi Colonel Moïse Arakaza azi kwitazirano ryanyeganyega yashikanye mu bihoro rya Bururi ku mugoroba w'ukuru wa mbere akaba yaravanywe mu gasho k'ipolisi Bujumbura kuko amakuru ava muri iyo bohero abivuga yari yafashwe n'igipolisi muri ico gisagara ca Bujumbura nyene ku gatatu w'indwi iheze yagirizwa kudandaza igitoro mu buryo bwa Magendo ngo akaba yarahejejwe ko kugandagura abapolisi bagomba kumufata bamubonanye amaritiro 60 y'igitoro c'umugoroba bwa essence mu modokari ageze ahitwa mu kigwena ca Rumonge ava inyanza mu ntara ya Burunga ngo ariko arakidandaza nkuko amakuru ava mu gipolisi mu Rumonge abivuga. Moyiza arakaza yarasanzwe akora mu Ruyigi akaba yagirizwa na parike ikukira senari subira mu manza ya Bururi ibyaha bishika kuri 2 ari byo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no gushaka kwica abantu. Ni mu gihe abandi bagabo bashika kuri 2 bonyine bivugira ko ari abakozi biyo ntwazangaho mu gipolisi nabo nyene bari bafashwe n'igipolisi cyo mu Rumonge ahitwa ku Mutambara muri komine ya Rumonge uwo munsi nyene bafise mu modokari amaritiro 440 y'igitoro cyo mu bwoko bwa essence nyene nkuko amakuru ava mu Rumonge nyene abandanya bivuga. Sentare rero nkuru ya Rumonge yarashashe kuri uyu wa 4 icyanisha umwe wese muri abagabo 2 igihano cyo gufungwa mwaka wose kuriha ihadabu y'umuriyoni y'amafaranga y'amarundi no kuriha indishi y'akababaro y'ibihumbi 500 y'amarundi izohabwa leta aho akaba hari mu rubanza gukibiriraho bakaba bagiriye icaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu nkuko amakuru ava muri parike yegamiye sentare isuri imanza ya Bururi abivuga. Ayo makuru akabandanya avuga ko umupolisi muhiza arakaza afunga ibururi kumvo z'amatohoza ibururi mu ntara ya Burunga. Zeno Nzambimana, Radio Isanganiro.
Abarundi bose banyazwa matongo n'andi matungo biciye kwizingu zingu z'ubwicanyi bwashikiye Abarundi mu biringo bitandukanye barasabwa kudasubira kugira urugendo rurerure baje kwitura umugwi severu jeje kuri no kunywanisha kuko ngo bo mu ntara zose hariyo ababaserukira. Nivyashikirijwe na Pierre Claver ndayicari yarongo yo mugwi kuri wa 2 Ngozi batanguze cese ibikorwa vyawo vyo kwakira matati y'amatongo n'ayandi matungo warongoye Severa kagabisha abazosura ibinyoma n'abandi bazoshaka konona ibikorwa vya Sever vyahora birangurwa na wa mugwi CNTB kubazohanwa bikomeye. Inkuru tubaza Apolinaire Muzagara.
Mijambo ya shikirije, Pierre Claver ndayicariye arongoye Sever amenyesha ko abarundi benshi eka n'abanyamahanga bakozwe ko n'ugwimo urucanke ruriya bakanyagwa amatongo, amazu, imiduga, amafaranga n'ibindi ari bake babisubijwe. Akavuga ko Sever giye gukora mu gusubiza agateka bo banyazwe ivyabo babisubizwe. Kuga Pierre Claver ndayicariye, Sever ngo yaratohoje isanga hari n'abandi benshi barondeye impapuro za magendo banyaga amatongo n'andi matungo y'abantu eka n'ivya leta. Abongo bazoshikirizwa inama nshingamateka n'ihuzamateka ishinga itegeko ryo kugira imfagusa izo mpapuro za magenda. Akamenyesha rero ko mu ntara za kera zose eka na zishasha bashizeho abakozi ba CVR kugira ngo bafunyirize urugendo abahora bayitura baja mu gisagara ca Bujumbura. Akagira ko agabisha ko abo bose bazosura ibinyoma ko bazohanwa bimwe bikomeye. CVR gasaba abajeje intwaro mu ntara no makomine uhimi z'abanyagihugu ntihazogire umuntu yanyazwe biciye mu gwimo urucanke ruriya azosigara atarenganuwe. Ingozi Ponari Muzagara, Radio Isanganiro.
Isanganiro inami sumbi ngimba.
Amakuru twabateguriye arabandanya. Bamwe mu banyagihugu mu gisagara cha Bujumbura baranegura ingene harabagendesha imiduga batubahiriza imirongo yashizwe mu ibarabara kugira abagenda n'amaguru bajabukiremwo ibyo bita bande de passante mu Gifaransa. Iyo mirongo isanzwe iri nko ku ibarabara rya Chaussée du Prince Louis Gwagasore no kuri Boulevard de l'Iprona. Imiduga ihashitse ntigabanye umuvuduko nk'uko bagenzi bacu bavyigana mu gihe ugenda n'amaguru we yabahagaze muri iyo mirongo bagategerezwa kumurindira kwa jabuka. N'inkuru tubaza Clovis niyo nkuru.
Turi kwibarabara Avenue du Congo hagati mu gisagara cha Bujumbura hamwe mu hashizwe iyo mirongo bita bande passante abiyunguruza n'amaguru bategerezwa kujabukiramwo ni neza neza mu mahwane y'ibarabara iruhande y'ibanki Eden Microfinance. Bamwe magendesha imiduga iyo bagire bashike babona hagazemwo umuntu byagaragara ko baca bagabanya umuvuduko mu gihe abandi batigira bagabanya. No kwibarabara Boulevard de l'Iprona cyo kimwe no kwibarabara Chaussée du Prince Louis Gwagasore tukaba twabonye vyifashe uko ariko hakaba hariho aho iyo mirongo itakiboneka neza nko kwibarabara Boulevard de l'Iprona iruhande yaho bita kuri Polisebe ku ruhande rwo byongoruza n'amaguru bamwe barajabukira muri iyo mirongo abandi nabo kabona bakinyuma yayo naho batashimye kuvugira ku vyuma byacu bamwe mu byongoruza n'amaguru twaganiriye bavuga ko babazwa no kuntu abagendesha imiduga batubahiriza amateka agenga urujya n'uruza mu barabara aho bavuga ko rimwe na rimwe bahakwa kubagonga kandi mu gihe bahagaze muri iyo mirongo bategezwa kubarindira ngo bajabuke kuko iyo mirongo atakindi yashiriweho hari n'abandi bibaza ko icyo gihe bahaswa kubagonga bashobora kuba baba batababonye kugira iyo nyifato ihere abanyagihugu babona ko harakwiye kuzarafatwa ibihano kuri uwo wese arenga amategeko kugira bishobore gukinga n'amasanganya byoteza
kuri ivyo urongo y'igipolisi kijeje umutekano mu ibarabara PCR yemera kugira icashikirije kubiriko birakogwa mu makuru yacu yo hanyuma bamwe mu baguzi n'abadandaza bindagara barema isoko ya Kotebu iri muri zone Ngagara mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura barashima ko ibiciro vy'indagara vyagabanutse ugereranije n'umundwi zibiri ziheze bavuga ko nk'izigugwa ku kilo amafaranga ibihumbi 95 nziza za mbere iza kabiri zikagurishwa amafaranga ibihumbi 65 ku kilo mu gihe mu ndwi zibiri zirangiye zagugwa amafaranga arenga ijana ibihumbi 150 bamwe mu badandaza bakavuga ariko ku igiciro c'indagara gihindagurika ngo bivanye nuko ziba zabonetse Alexi Ndayisenga
Aha ni mu kibanza kidandarizwamo indagara kiri mu isoko ya Kotebu ni muri zone Ngagara mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura uhashitse ubona abantu baza gusuma indagara ku bwinshi ngo ibitari bimenyerewe mu ndu zibiri zirangiye aho bagasigura ko byatumwe nigabanuka ry'ibiciro by'indagara nk'uko bishikirizwa n'umwe mu badandaza
n'umunyagihugu mutoyi cyane barazigura kuko ziri ku giciro ciza gose iyo nagiye gusanga ibintu indagara biragoye cyane kubera ziboneka umva bifanye n'ingane muhita nganika ziba zabonetse nk'ubu twovuga yuko umwimbu waje indagara zabonetse
Kurundi ruhande abadandaza bavuga ko igiciro cy'indagara gihindagurika ku munsi kugabo ngo bivana nuko ziba zabonetse
ikiguzi cy'indagara kirahinduka gurika cyane cyane kuko nguno munsi washobora kubutsanze kwibeye tugasanga zahindutse kuko tuzidana zabipanye n'ingene ziba zabonetse
iyi ni karite ya mbere ngurisha 95 rero kubwibyo turashima Imana Imana iratugiriye neza birahindagurika ibeye uno munsi siyo yejo
kubw'abaguzi bo barashima ko indagara zazimbutse kugera kuri urwo rugero
zaza zivugura 95 zimwe zibayabaye ziragugwa 65 we umunezero dufise yuko ibiciro by'ukuri byo kubahirizwa kandi
mu ndwi zibiri zirangiye indagara zikaba zari ku giciro cy'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 150 n'ijana 60 nk'uko bishikirizwa n'abo baguzi
Abanyagihugu bakorera imirimo yabo ku ibarabara ryitiriwe Buconyori hafi y'ibitaro byitirirwa Hope n'imbere y'ishure shingiro ryo mu Ngagara ya kabiri baridoga kuko hari umunuko w'amazi mabi ava mu tuzu twa sugumwe aguma yisesa muri iryo barabara Terence Mane yakiza umukuru w'iryo barabara amenyesha ko ico kibazo bagishikirije ishirahamwe Obu ariko ngo inkomoko ni kinogo cyahuza ivyo binogo kiri ku ibarabara rya Mutakura ririko rirakogwa cyazivye n'inkuru tubaza Stella Ndayishimiye
Ugishika mu gwinjiriro rw'ibitaro vyitiriwe Van Norma biri ku ibarabara rya Buconyori wakigwa n'umuntu kudasanzwe uva ku mazi mabi yisesa mu ibarabara ava mu binogo bitwara umwanda bita marogare mu rurimi rw'Igifaransa yamenye ari kuri iryo barabara n'imbere y'ishure shingiro ryo mu Ngagara quartier ya kabiri hameze nk'uko nyene Abanyagihugu twahuriye bahakorera imirimo hamwe n'abanyeshuri biga kuri kaminuza y'umwizero iri kuri iryo barabara nyene baridoga ku bw'umuntu kuva kuri ayo mazi umwe mu bakozi bakorera ku bitaro Van Norma akavuga ko biteye amakenga kubona ivyo binogo biri imbere y'ibitaro ngo kuko bishobora gutera izindi ndwara abagwayi baje kwivuza abavyeyi barereye kuri iryo shure shingiro nabo bashikirije amakenga bafise uko abana babo buca batangura amashure bakavuga ko batinya ko bazohava bandura indwara ku gaterance Manirakiza atwari barabara rya Buconyori gico kibazo baramaze kugishikiriza ikigo kijeje inyubako Obuha ariko ngo ico kigo cababwiye ko ivyo binogo bitwara umwanda vyazivye kubw'ikinogo kiri ku barabara rya Mutakura ririko rirakogwa bigatuma bidashobora kuronka ingene bitwara ari umwanda kuko hakiriko harakogwa. Abo banyagihugu kumwe n'uwa batwara basaba ikigoboha kuraba uko coze biri ivyo binogo atari uko ngo bazoterwa n'ingwara zitegwa n'isuku rike. Ivyo binogo bitwara umwanda ngo bimaze imyaka yaba bitatu bisesa amazi mabi nk'uko bimenyeshwa n'abo banyagihugu.
Abanyagihugu nabo bo muri quartier bita Gikungurirare mu gace basanzwe bita mu Gitashero baridoga ko bashobora kumara ikiringo cy'ukwezi bataronka amazi mu mabombo yabo mu gihe abo babana baba mu gace bita mu Bitoke bayaronswa ukuri kwamye bemeza ko bikora ku mazi ya Nahangwa canke bakaja kuvoma mu Gihosha kugira bakore imirimo itandukanye basaba Regidezo gusubiramwo uko hatangwa amazi muri ako karere kugira bose bashikigwe. Inkuru tubaza Sheila Irambona.
Ushitse muri ako karere bitiriye mu Gitashero kari muri quartier Gikungu rural uhura n'abantu baza bagenda kuvoma bafite amabido mu ntoke. Abo bakaba bemeza ko haciye igihe bataronswa amazi na Regidezo ngo ikiringo gishika ukwezi kirashobora gushika batarabonye imajya amazi rivuye mabombo yabo.
Nkuko byamwe bigenda muci n'ivyo amazi hari gihe yagabanuka mugabo umwaka bavuga ko byabaye kirenga ko atwe duheruka amazi mu kwezi kwitwa n'inyesho dutora twebwe cyatugerageza kurondera ahandi hantu hari amazi hari abantu bayatwara ukabaha amahera ibidi mwaka gucumba 3 urumva n'amahera menshi
n'impozo zibaye baye baca kutsimesura mu ntahangwa abanye niyo rutatabekanye kandi imvura yaguye hejuru mu misozi ntawo cyakomesura
basaba Regidezo ko iyo baronsa amazi nkuko bikwiriye
bagerageza bakaturonsa amazi n'iyi minsi ko murumva yuko ubwo buzima bugoye kubamo ashobora kuba hari n'indwara zishobora guterwa n'isuku rike ahantu bavuga nk'abantu bafise nka tujya tuzu twa sugumwe two mu nzu usanga ari ikibazo amazi naho yavoma ntushaka kumara iminsi itatu kiyafise ca bisaba rero ko usubira kurondera ayandi mafaranga abantu basanzwe bari mu bukene
batugira iyindi addiction cyangwa ko duhindura amatiyo amazi akaza ari menshi.
Ivyo bikaba biruko mu gihe abanyagihugu bava mu gace kari hafi yaho hantu aho bita mu Bitoke ho baronswa amazi na Regidezo nk'uko vyemezwa n'abo banyagihugu baba mu Gitashero.
Abanyagihugu nabo bimowe niyururuka ry'umusozi mu gacimbiri gabaniro ni muri komine Muhuta intara ya Bujumbura barasaba amatongo yo kurimamwo kugira ngo vyorohe gutunga imiryango yabo bashikiriza ko babeshejweho no guca ingero iyo bagize Imana bakaharonka imfashanyo y'amabati baronkejwe bamwe ntibaronse aho bayakoresha abashoboye kuyubakisha nabo bahanzwe no kubura aho bakubita isuka muri komine Muhuta bakamenyesha ko iyo komine Kenya matongo yo kwizyo miryango irenga ijana na 60. Ni inkuru ya Jean Pierre Misago.
Amabati nivyo barayaduhaye mugabo turiko turayererana turabuza aho tuyase none kabanya kubaha muzezu ntwaro
mu rupangu rukiriko rurubakwa aho yabaye aracumbikirwa ku buntu yimuwe n'imyuzuri ya yuruzi kirasa aho yari yarabaye arapanga mu nyuma yo kwimugwa n'iruruka ry'umusozi mu gacimbiri gabaniro. Konsolata barazenyegwa arashima ko baronkejwe imfashanyo y'amabati ariko bipfuza aho bayubakisha
baduhaye amabati 17 niyo baduhaye 17 none tugomba ko banya kubaho bo turondera uruparasera rwa yasiramu bo babakoze
uwo muvyeyi w'amana batanu atazi ryari uwo yabaye arabaha aho bakika umusaya azobasabira kuhava ngo abandanye uguba ko gwiwe asaba naho kurima ngo abesheho umuryango
tuza kuyindi misozi bagisigaranye ikomeye aba duteye ikigongwe bagaca baturangira uturaka ko gupagasa tukakura 12 z'agatondo turiko turakora tugatoza saa 9 akugira ikigongwe saa 8 agacaguha ibyo 5000 ugatugenda kugirane ugasumamwo ikiro cy'ubufu cy'3 ugatusumamwo n'intu zinusu ibiharage 2000 navyo nyene bijya bita mucanganyiko naye ibiharage by'igiciro biri kwibeyi bigugu 4000 tukaca tukura mu nusu ya mucanganyiko akabariyo tugirane uwo munsi tukaca turadufunguye n'abana nukuri abatezwe intwaro batugarukire ntituraba kuguma tuyerera mu mabarabara bo baba bakoze nukuri twabashimira.
Nzisabira Audace uwe yararonse aho yubaka aranasakaza nayo mabati y'imfashanyo agira ni amasezerano na Nyenitongo ariko nawe asabaho arima ngo abeshe umujyango
ico dusaba no saba ku giti ciwanje noro nkaho ndima cyo mfasha cyane kuko babari ko aranyibagize ibihe byarenganye bibi kuri cewe
Alexi Nimbona umunyamabanga nshingwa bikogwa wa komine Muhuta aremera ku buzima bw'abo bantu bari batunzwe n'uburimye n'ubworozi butoroshe ariko abwa koko mini davisa matongo akwiye abo bantu
vyukuri nta matongo ahari ya komine ubona ko yokwimurirwamwo abo bantu cyo ni kibazo kirengeye komine kumbure abari hejuru abandanye badufasha kugira ngo kizotoregwe mu muti mu minsi iri imbere
Alexi Nimbona abako abandanya barondera abofasha abantu gukora imyuga mito mito yobasahiriza akabizeza ko na leta y'u Burundi iticaye ariko ibandanya nayo irondera uko abo bantu bobaho Kuva ku mugoroba wa 19 ndamukiza umwaka wa 2024 hadutse ibihomo kanya wisubiriza byahitanye n'ubuzima bw'umwana umwe ako gace biboneka ko kasinzikaye akabatawure kuriwe gusubira kuja kuhaba canke kuhakorera abahora bahaba nabo bakaba atamfashanyo basubiye kuronka kuva bakuwe mu gitaza aho bari begeranirijwe nkuko bamwe muri bo babivuga Jean-Pierre Misago mu gacimbiri gabaniro radio Isanganiro
aha niho amakuru twa twabateguriye kuri uno munsi duciye tuyasozerera ndabashimiye ko namwe dukurikiye shimiye na François Kimana ari mu buhinga bw'ivyuma mugire amahoro wanyu